radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese namwe banyanyi wacu muriwe neza muri kumwe na Frederic nkurikije ijwi rya Amerika ryumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 42 mu Burundi, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umurwi w'Abarundi babavuza ingoma wahawe akanya ko kuvuza ingoma ni sinema yangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa kandi karyo muri sinema Black Panther igice kigira kabiri iriko irategurwa. Bashinze uyu murwi baratubwira aho icyimbiro cyo gutunganya umurwi wabavuza ingoma muri Amerika cyavuye.
Jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo Barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura.
Icyo kintu yatangwe kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora ni ingoma, urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye.
Abuni ambasada wa Gabriela ya kubwayo n'umushinga naye ya Polinesia Shimirimana bari mu Burundi bambere bashinze umurwi w'abavuzi ingoma ufite icyicaro mu bisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umuyobozi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira ibidukikije Depute Frank Habineza asaba leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Ingabo za Israel zarashe ibombe mu ntara ya Gaza muri Palestine zica abantu 8. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitarinke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere ivyo bitero nk'izo bibaye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, abasirikare ba Israeli barashe isaso vya bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine bivyica abantu 8. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Israeli isobanura ko yarashe ibirindiro by'umutwe witwa Jihad Islamique. Mu bapfuye harimo umwe mu bakomanda bo hejuru babo Taiser al-Jabari, abandi bantu 40 bakomeretse. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Intebe wa Israeli Yair Lapid avuga ko guverinoma ya Israeli itazemerera imitwe y'iterabwoba kugira Gaza indiri zo kugaba ibitero ku baturage ba Israeli. Jihad Islamique yatangaje ko igomba kwihorera. Uku kurasa muri Gaza bishobora gutera indi ntambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas utegeka iyi ntara ya Gaza. Hamas yatangaje ngo umwanzi Israeli yakoze ubundi bwicanyi muri Gaza agomba kwirengera ingaruka zabyo. Muri iyi myaka 15 ishize Israeli na Hamas bamaze kurwana intambara enye zikomeye.
Urakoze Thomas. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitarinke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Umugwi al-Shabab waragize ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu ndwi zirangiye uvuye muri Somalia uhaboneye akaryo kubera ibibazo biri muri Ethiopia muri iki gihe. Umutegetsi akomeye w'umusirikare wa Amerika yaragabishije ko ibitero nk'ivyo bizobandanya. Ibitero umugwi al-Shabab ugize iminsi ukorera muri Ethiopia vyerekana ukugena ingwano iherutse kubera mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bw'igihugu n'izindi ntambara zifatiye ku bwoko vyatumye umutekano w'icyo gihugu ushobora kugeramigwa. Ethiopia yari yirinze mu kiringo kitari gito ibitero vy'umugwi al-Shabab korana n'umugwi al-Qaida cyane cyane kubera icyo gihugu cyari cyarungitse inteko zacu muri Somalia, aho al-Shabab igenzuriye ice bitari bike vyo mu manuko no hagati mu gihugu. Yaramushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed n'inteko zijeje umutekano ziwe bahanganye muri iki gihe n'ibibazo bijanye n'umutekano mu gihugu cyane cyane kuva ingwano mu ntara ya Tigreya itanguye mu mpera z'umwaka w'2020. Umugwi al-Shabab ntiwari bwigera ushobora gukora ibitero bikomeye bya gisirikare ku butaka bwa Ethiopia. Uwo mugwi waramenyereje abagwanyi bawo 2000 bagenewe gukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia. bagizwe ahanini nabo mu bwoko bwa Somali n'aba Oromo baba muri Ethiopia abagwanya majana n'amajana b'umugwi Al-Shabab barashoboye kwinjira muri Ethiopia mu ndwiheze ho nyene ibitero byabo ku butaka bwa Ethiopia byatanguye mu mpera z'ukwezi kwindwi kurangiye
Tugushimiye Fidel Perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo mu mushikiranganji ajejwe ikigega n'umuyobozi w'ibanki nkuru igihugu nk'uko bitangazwa n'iteko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi ku gatanu ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
Iryo tangazo rimenyesha ko Perezida Kiir yagenye Diet Tong Ngor mu mabanga y'umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega asubiriye uwitwa Agak Akwil Lwal yari muri ayo mabanga ikigega cy'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu Johnny Orisa Damian yasubiriye by'agateganyo warayiyoboye Moses Makur Deng nta mpamvu yatanzwe ku ngingo Perezida Kiir yafashe yo guhindura abo bategetsi Diet Tong Ngor yari yagenywe kuyobora ibanki nkuru y'igihugu mu mwaka w'2020 Barugira kabiri cyo gihe umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu ahindurwa agaka akwirirwa yari yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji w'ikigega mu mwaka w'2021 akaba ku munsi wa gatatu yari yashikirije inama nshingamateka amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022 rushira w'2023 ubutunzi bwa Sudani yo mu manuko bwifashe nabi cyane kuva ingwano yasuse muri cyo gihugu mu mwaka w'2013 yatumye abanyagihugu barenga ku 2,250 bahungira mu bihugu bibanye Ingwano mu gihugu imaze kugeramira umwimbo w'ibitoro bifise uruhara rukomeye cyane mu butunzi bw'igihugu yongera igeramira n'ibindi bisata nk'uburimyi bwagabanutse bikomeye mu gihugu
Murakoze bagenzi bacu badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira iradiyo hanze y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri internet wezitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu amakuru yo mu ntara ibiyaga binini bya Afrika aba shinga bateka babiri ba leta z'umwe za Amerika basavye mushikaranje yajejwe ingendanire na makungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ibindi kuri inkuru Thomas Kamilinde
aba badepite ni bwana Joaquim Castro w'umwishyaka ry'abademokrate rya president Joe Biden na ministre Blinken n'umutegarugori Young Kim wo mu ishyaka ry'abarepublikani bombi bari muri komite y'ububanyi n'amahanga y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko tubikesha televiziyo ABC News ya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aba badepite rero bandikiye ibaruwa ministre Blinken bamusaba ko mu ruzinduko azagira i Kigali mu cyumweru gitaha yazakoresha uburyo bwose bwa diplomasi afite kugira ngo Rusesabagina agaruke amahoro muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko baravuga ko Blinken akwiye gusaba president w'u Rwanda kurekura Rusesabagina vuba Paul Rusesabagina afite impapuro zemewe n'amategeko zimwemerera gutura muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ibaruwa yabo ba député Castro na Kim babwira Blinken ko naramuka ananiwe gukemura ikibazo cye ikibazo rero cya Rusesabagina bizatuma guverinoma y'u Rwanda yibasira kurushaho abanyamerika n'abafite bene izo mpapuro nkize Castro na Kim basaba kandi Blinken kujya gusura Rusesabagina bavuga ko afungiye ahantu hadatekanye kandi ko afite ibibazo by'ubuzima bandika ko Rusesabagina afite imyaka 68 y'amavuko kandi ko yakirutse kanseri n'ikibazo cy'imitsi y'ubwonko bita stroke mu cyongereza ABC News ivuga ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayitangarije ko Blinken azaganira na Leta y'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Naho Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga ko uruzinduko rwa Ministri Blinken ruzaba undi mwanya wo kumvikanisha nanone ko ifungwa rya Paul Rusesabagina rikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Ibaruwa y'abadepite Joaquim Castro na Young Kim ikurikiye indi umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena y'Amerika, Senateri Robert Menendez, aherutse kwandikira Ministre Blinken amusaba gusubiramo politiki ya Amerika ku Rwanda no kuvugurura ibijyanye n'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha u Rwanda. Agira ati biteye impungenge kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gufasha igihugu gishinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu burimo n'ubwa Paul Rusesabagina no guhungabanya umutekano mu karere rutuyemo. Senateri Menendez nawe wo mu ishyaka ry'abademokrate asobanura ko Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari asaga miliyoni 147 mu mwaka w'2021 kandi ko n'ingengo y'imari y'u Rwanda y'2023 Amerika yayigeneye andi madolari miliyoni 145. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashima ko abategetsi bakuru ba guverinoma n'abo mu nteko ishinga amategeko za Amerika bahagurukiye ikibazo cye. Mu itangazo yashyikirije ABC News, umwana wa Rusesabagina Anaïs Kanimba avuga ko bizeye ko uruzinduko rwa Anthony Blinken i Kigali ruzasoza inzozi mbi z'umuryango wabo.
Urakoze Thomas tukiri mu Rwanda, umuyobozi mugambwe uhamira demokrasi no gukingira bidukikije député Frank Habineza yahaye ikiganiro amenyesha makuru akaba yasabye Leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye nawe amubwira impamvu ibiganiro nk'ibi ari ngombwa.
Kumba kuzajya ikorana ibiganiro n'abatavuga nayo ndetse n'abivuga ko bayirwanya baba bafite intwaro n'abatazifite. Tumva yuko arimo umuti urambye wo gukemura ibibazo bya politiki ndetse n'ibibazo by'umutekano by'u Rwanda, tukaba mu gihugu tukabyara tukajya buzi ko tuzi yuko ntawe uzadutera, kuko tumva ko gushyira imbaraga mu kurwanya gusa kurwanya abo batavuga na Leta cyangwa se abarwanya Leta ushobora gutinya uyu munsi ariko ejo akavuka abandi ntabwo byo birangira, ariko habaho ibiganiro mu buryo butandukanye byakemuka. Tukumva kujya mu bikorwa hajyaho urwego rw'igihugu rushinzwe ibiganiro bya politiki itandukanye n'urwego rw'ubuvuzi ko ari noneho urwego rw'ubuvugisha abanyapolitiki rukaba rushinzwe gukemura amakimbirane y'abanyapolitiki abaha mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakagira ibiganiro bitandukanye bitandukanye n'urwego rw'umushyikirano, kuko umushyikirano usanga abanyarwanda bashyikirana hagati yabo ariko bigoye gushyikirana n'abandi nabo bari hagati y'igihugu bigoye gushyikirana n'abandi bari hanze y'igihugu. Tukumva yuko urwego rukiyeho rwafasha ibiganiro bimwe bikaba byakorerwa mu Rwanda, ibindi bikaba byakorerwa hanze ku bandi bumva yuko bataza mu Rwanda abantu bakaganira ndetse n'izo mbunda bakazishyira hasi abana b'u Rwanda bagafatanya mu kubaka igihugu cyabo.
Uravuga ko urwo rwego rugiyeho rushobora kuba rwafasha, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bagiye kenshi bashyirwa mu majwi ko aribo banagira uruhare rwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuba usaba ko Leta yafata iya mbere ikegera abatavuga rumwe nayo, honorable, ntabwo wumva ko ibi ngibi bishobora kuba bicuramye kuba Leta yakwegera abantu batavuga rumwe nayo bahungabanya umutekano w'igihugu? Ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na Leta rikorera hanze y'igihugu ryigeze kwandika risaba ko habaho ibiganiro birihuza na Leta. Kugeza ubu ibyo biganiro ntabwo byigeze bibaho. Utekereza ko impamvu ari iyihe rero?
Tukumva yuko ibitekerezo byacu nabo ibitekerezo
kuki uyu munsi ari bwo usabye ko leta yakicara ikavugana n'abayirwanya Honorable Frank Habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda unayoboye ishyaka riharanira demokarasi ndagushimiye cyane umwanya wahaye ijwi ry'Amerika
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Rwanda
umurwi w'abarundi bavuze ingoma wahawe akaryo ko kuza ingoma mu sinema kirangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa akandi karyo muri sinema Black Panther igice ya kabiri kiriko kirategurwa abashinze uyu murwi batubwira aho icyiyumviro cavuye abo nabo akari ambassadeur ndiyokubwayo na Pauline Shimirimana tubatega amatwi
jewe n'umuryango wanje twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997 hanyuma bihurirana n'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cy'ubwira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'abarundi impunzi zavuye mu Burundi 72 hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza hanyuma badusanga ngaha andi henze twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sino inda kuzidondagura
none nyinshi muri abo barundi mwari mwizeye ko harimo abashaka kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntibyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa
kuvuga rero dongo tumaze kugiryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangira kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashyiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze banze w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntaye Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero o twazitanguje tufite Apollinaire n'abo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushyira ntaya Apollinaire Shimimana namwe mwagize uruhare ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isemo ryatanguwe na ambasaderi mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo ciwe gute
mubisanzwe lekatino suramo byinshi kuvyo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera ari wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanye mwo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriela maze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimo hano hagiye gusa umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afite ubuzima bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuze ingoma ryari rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko byaba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Burundi
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Mwesiko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bakora ubucuruzi bujahuka imipaka barashima ingingo leta y'intara ya Kivu yo mumanuko yafashe yo kuvanaho amafaranga igipimo cha COVID-19 abo banyagihugu bari basanzwe bishura bitaciye ku mupaka iyo ntara ihana n'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ni inkuru y'umumenyesha makuru ijwi ya Amerika bizaste ngabo ari uvira
aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo
twebwe turanezerewe cyane turashimira leta ya Kongo ukundi dufashije kuko twari tufite ibibazo bose kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa jya amahera ya COVID ntiwarengana kandi twazana ubuntu bukebuke
ariko kuba bavanye idolari 5
twumva tunezerewe turanabashimiye rwose turabashimiye
wakora giki byakugoraga gute
nazane poaro ibitunguru itomati ibintu nyene bike bitasaba n'umutahe munini ariko basanga atamahoro dufite mu ibarabara ugasanga turiko turasumbuka cyane
iyo dolari 5 igiye kutoroza tugiye kubera umuryango tugiye mu dolari 5 aho turatuzikura ubu tugiye kuzo turafashisha umuryango urida daza rugiye kumera neza ko yaro mudoga rusha duduga kubera wahuru aya mafaranga watanga kugira uyagarukane ubidandaza nabyo nyo giye kwinjira bigabanuka ibe bipanye nuko ya mahera dose abesa da mahera menshi giye kuvaho
yavuyeho
kabisa twarenganye nayo twatanze
kuba aya mafaranga y'igipimo cha COVID-19 yavanweho abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19
cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza bukebura ukwezi kuraba umuryango kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID itike byaca biterana na COVID bigasha bitwara amahera menshi aho babivanyeho bagize neza gose ubu ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera ushobora gufimbira we kugitora atangora na nazima cyane kujya kuzakura mu cyumba cyango sogenda kugura muzi
gusa nubwo intare kivuye pfu yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID 19 abaturage bari basanzwe bishura ku Rwanda rw'u Burundi abaturage ba Kongo mani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi tuyishime aliela akora ubucuruzi bwambukiranye umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi
bisanze nk'umuntu yishoreye ituno tuvari 2200 bakaca bakosaba COVID y'ibihumbi 35 kuri Kongo yaramera menshi cyane nati tuzacuruza ata no ku Burundi urumva ko baravuga 2015 nabyo nyine kweri ku bironka bashwe nk'utuntu dakura mu nyungu y'ibihumbi 10 urumva nuko waca winjira muri manga n'ukuri ntawe twarwa kweri yo kuba bayikuyeho prema nibagire neza no ku Burundi n'ukuri bayikure barangene bo dufasha kwabuka ko COVID hose ibihugu byose yaheze
umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira yabwijwe ijya Amerika yuko intara ya Kivu yepfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID 19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'abarundi n'abo banyarwanda binjira muri intara banyuze ku mipaka bazajya bishura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 naho abandi banyamahanga bazajya bishura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubuzima za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turasuzira ibiganiro byacu byo kuri saha ariko imbere yaho reka tubiyutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko ingabo zigiye guca Israeli zarashibi bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine zica abantu 8 twongeye kandi turabwira ko mu rugwi Al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia iyi nkuru twabwiye ivuga ko perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo umushikiranganji ajejwe kwiga n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu nk'uko bitangazwa n'iteko byatangajwe mu iteko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi ku gatanu kandi makuru yo mu ntara twabwiye ni uko abashinga amateka babiri ba leta z'ubumwe za Amerika basabye umushikiranganji ajejwe imigendanire n'amakungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina twabwiye kandi ko umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda député Franck Habineza yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yasabye leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo iyi ni inkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko mu rwi rw'abarundi bavuze ingoma bahawe akanya ko kuvuza ingoma mu sinema cyangwa wazi kuzina Black Panther wongeye guhabwa akandi kanya ko kugira uruhara mu gice cya kabiri cy'iyo sinema Black Panther. Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu by'uyu munsi byo kuri saha ndabashimiye cyane rwose tukaba kandi tuboneho akanya ko gushimira Engineer Joe yadufashije mu yabwizuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'i radio ijwi y'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.